mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo, ibiganiro by'uno mwanya. Ikaze mwese nshuti bakunze.
Ico gihe basavye bari basavye uko hogenda abapatiri cari gihe twari tukiri mu gihe c'ubushikiro, aho rero nta mupatiri numwe abari hafi.
Uyu ni patiri Niciteretse Lambert, umunyamabanga mukuru inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi, asigura igituma atamupatiri ari mu murwi ujeje gutegura amatora mu gihugu cy'u Burundi seni. Turaza kubigaruka ko mu mwanya w'abanyedini murabihagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ku kigo cya Leta z'Ubumwe za Amerika gishinzwe gutangaza amakuru ari naco iradiyo ijwi rya Amerika ibarizwa mu BBG mu mpfunyapfunyo y'icongereza, kimenyesha ko cababajwe cyane n'ingingo yafashwe n'ikigo CNC mu Burundi kijeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora yo kugara imirongo ya FM ijwi rya Amerika isamira na ko mu Burundi. Ikigo BBG kivuga ko naho abanywanyi b'ijwi rya Amerika bashobora gukurikirana ibiganiro byayo ku mirongo migufi yitwa shortwaves no kuri za televiziyo zitandukanye canke ku mbuga ngurukana bumenyi, umurongo wa FM ari ubwo buryo bwiza butuma abarundi bakurikira ibiganiro kandi bakagira n'ico bavuga ku biganiro bitandukanye. Ijwi rya Amerika niyo radio abanyagihugu bakura kwa makuru atahujwe neza kandi ataho yegamiye atarinze gusubirwamo n'ubutegetsi, kandi uravye ko ivya politike vyifashe mu Burundi radio irakenewe cyane kuruta ibindi, niko uramutswa ico kigo yabisiguye mwita angazo yaraye ashize ahabona. Tukiri kuri iyo nkuru nyene, abandi bagize ico bavuga ni Shamwe CPG gishinze guhingira amenyesha makuru risaba abategetsi b'u Burundi guhagarika iyo ngingo yafatiwe amaradiyo ijwi rya Amerika hamwe na BBC. Iryo shamwe rivuga yuko amenyesha makuru babiri batashinye ko amazina yabo amenyekana ku mvo z'umutekano bayibwiye iyo ngingo ko ari bwo buryo bwo kuzivya abatavuga rumwe na leta kugira ngo ibizova muri referendumu ntibikurikiranurwe hagufi. Ibiziga vy'abantu bane bagendana n'abahinga babiri ba ONU bishwe bariko baratohoza ku bwicanyi mu ntara ya Kasai hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyaratowe kuri uno wa mbere n'ubutungane bwa gisirikare nk'uko amakuru ava mu butegetsi abivuga. Abahinga babiri bavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU numenyesha n'umunyamerika Michael Sharp hamwe n'umuswedwa yamuka muri Chili Zaida Catalan banyurujwe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu hamwe n'abakongomani bane mu ntara ya Kasai. Ibiziga vyabo bahinga vyatowe nyuma y'indwi zibiri bazimiye, ariko kuva iyo tariki abashoferi batatu b'amapikipiki hamwe n'uwabafasha gusobanura indimi zabo nta uramenya irengero ryabo. Leta ya Trump igiye kongereza ibihano ku bavyeyi binjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko kandi batandukanye n'abana babo kugira ngo bace intege abandi bipfuza kujabuka imbibe za Amerika mu mpisho. Umushikiranganje w'ubutungane yabishikirije abavyeyi aho yababwiye ati, "Ndugure twa mugina, nimba winjiye muri Amerika witwaje umwana tuzogukurikiranira mu butungane, hama tukwambure umwana nk'uko amategeko abivuga." Aho ngomenya yuko ibitigiri bitangazwa ni ibigo bitandukanye byerekana yuko amajana n'amajana ariyo yinjira ngaha ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bari kumwe n'abana batarakwiza imyaka 18. Radio ya Amerika mwahora mwumva ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mugiye kuzamura yumvira ku mirongo migufi ya shortwaves no kuhinga bwa none wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. turi no kuri Facebook ariyo vewa radio yacu. Mukurindira rero yuko ibihano byafatiwe n'urwego rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC byafatiye no radio, mushaka kuzamura twumva kuri iyo mirongo tubabwiye. Ariko mu Rwanda aho tubandanya dukora kuri FM ariyo 104.3. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi ibijwi rya Amerika ibikorwa byo kwitegura amatora kamarampaka ategekanijwe mu gihugu cy'u Burundi genekerezo rya 17 birabandanya mu kiganiro mukanya n'amenyesha makuru Prosper Ntagwamiye hajeje gutanga amakuru mu rugo itegura amatora seni yatangaje ko aho bukera igikorwa citanga gikarata y'itora gitangura ndi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu ibujumbura Remonzi Imana akurikiranye ico kiganiro Remo amahoro ngahe bujumbura Seni ivuga ko ico gikorwa kizoba gitunganijwe gute hama baraciteguriye bikwiriye bigeze he byose
Ego bavuga neza neza ko isango ari ntabanduka ico gikorwa kizotangura ejo isaha 1:30 kigahera isaha 17 mugabo kuva ejo kuwa 9 gushika kuwa 13 bahamagarira rero abiyandikishije bose kuja mu bibanza biyandikishijemo kugira batore ikarata yitora
Ni igikorwa kizoba mu gihugu cyose garemo
Ego ni kikogwa kizoba mu gihugu cyose cy'u Burundi na cyane cyane ko bavuga ko ibyo bikoresho biza byarafise mu ntara zose zitandukanye hanyuma bakavuga yuko n'abantu baba barataye bwa papuro biyandikishiriza ko boza gutora izo karata kuko baba bafise ibyangombwa kandi hariho aho baba banditswe mu bitabo biyandikishirijemo abandi uwundi mugwi wagize bemereye ko uzoronka ikarata y'itora cyane bagatora na abantu boba bataronze umwanya wo kugenda kuraba ko amazina yabo yanditse neza arimo amakosa Prosper Ntagwamiye yavuze ati naho boba harimo amakosa kuko baba bafite ibibaranga byemeza ko ari bo nyene bazotora mu matora ya kamarampaka
tukiri mu byerekeye ku kwitegura amatora ya kamarampaka mu gihugu cy'u Burundi hari ketere mu hurongo runini amizero y'abarundi rumwe munani zikomeye ziriko zirigisha gutora oya hagatongwasa yandikiye uramutswa seni amusaba guhagarika ibikorwa by'akagwi ko bakitira amizero y'abarundi kariko kigisha gutora iryo kete seni hari ico irarivuga ko yo bararibonye hama nimba yararibonye yishuye iki agatongwasa
Prosper Ntagwamiye ajeje kumenyesha makuru no kumenyekanisha eka no kwigisha ibijanye no mugiseni yamenyesheje ko urwandiko atararubona ariko yatanze umuco aho yemeje yuko naho agatongwasa ariwe yaje kwiyandikisha aserukira urunani rw'abigenga amizero y'abarundi ibijanye n'amatora n'ibijanye no kwigisha ngo biraba abanywanyi b'ubwo runani no kuvuga rero ko abanywanyi b'ubwo runani umwe wese ngo afite uburenganzira bwo kwigisha gutora ego canke oya bivanye nuko abishaka Ntagwamiye yavuze ati seni ntiraba ivyishira hamwe cyangwa by'umugambwe mugabo uyo iraba ko batari ko bararenga ibyo bari ko barigisha ngo narijya seni yo yahaye uruhusha abiyandikishije gutora ego canke oya no kuvuga rero ngo abo bari muri mizero y'abarundi bari ko bigisha gutora ego barafitiye uburenganzira cyane
urakoze cyane go Remonzi Imana ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama makuru yacu yo hanyuma urahezu ituzanire yuzuye
urakoze Diane
Tumira mategato hamaca tubandaniza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwo kwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo. Mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 325, ibihumbi 985, ibihumbi 985, n'ibihumbi 1195. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo y'ibihumbi 13,630, ibihumbi 15,465, ibihumbi 15,675, n'ibihumbi 17,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, ibihumbi 9,470, ibihumbi 170, n'ibihumbi 13,630. Nijwi ya Amerika kumirongo migufi itwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ejo kya Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda abarundi n'abakongomani bakora imirimo y'uburovyi mu kiyaga cha Tanganyika mu mazi aherereye mu karere ka Fizi ni muri sector ya Tanganyika nyene baratakamba basaba kuronswa utuzu twa sugumwe rikumenyesha makuru wo wijo kya Amerika ngaho muri Congo Vidaste Ngabu hatwandandize ino nkuru.
Iki kibazo cy'ubwiherero ku kivugo cya Rusenda ahakorera bamwe mu barobyi b'Abarundi n'abo bakongomani giteye inkeke, dore ko kuri icyo kivugo cya Rusenda haba hari abantu barenga 300 barimo barobyi, abacuruzi b'indagara ndetse na bamwe mu bagore bateka resitora, ariko abo bose bagahuriza hamwe kutagira umusarane n'umwe mu gihe bahora batanga umusoro. Bamwe muri abo barobyi baganira n'Ijwi rya Amerika ngo yuko bagerageza gusaba imisarane mu baturage b'abo bakongomani, mugihe hari n'abandi nabo bavuga yuko bahitamo kujya kwituma mu bihuru bikikije icyo kiyaga cya Tanganyika.
Nk'abarobyi rero na bamwe bamwe twe turatuva mu Burundi ndi ariko yo dushitse nga muri Kongo baradusaba ibintu by'amafaranga ngo gipe kimwe kimwe cyose 30,000. Nyuma yo babonye ikintu nibura ari barimo bagacha makeye 20,000. Amafaranga atuki aba boss bakayatanga. Yo amaze kuyatanga kugira turobe ariko igitangaza cyo kiba kimwe kubona amafaranga tuyatanga nagira ikintu nakimwe atoma badukorera mu byerekeye kudufatishije ubuzima bwacu. Usanga nk'umuntu ariko aragenda guhunja urume hariya guhunja amashamba ngo arikaronderaho yihagarika, nabumva ko buri kazana n'ingwara mu bandi gatuhunja guhora n'ikiboko kibereye hajya imambe ibereye hajya ugasangira kugiriye nabi wagwara ugasanga urabuze n'umuntu uvuga ati none ko amafaranga turiko turatanga bizogenda gute.
Nta sukuri hari abantu benshi baje mu ishamba hariya kandi usanga hameze nabi gose. Mwana umwanya bavuye bashaka kugwara n'ingwara bakafutwa na korera cyangwa ishaka ukaringwa n'inzo kugira hariya mu Ipole. Kubera tamatwaye tudufise ngaho hose abavye bituma mu ishamba hose ubwo honyine bumumva n'ingorane harugena hariya kwituma shaka guhana inshoko kurirayo.
Kubera iki kibazo hari abarobyi bagaragaza impungenge ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike yariterwa no kutagira imisarane. Ibi bikaba byemezwa na bamwe mu bagore tekera abarobyi za restora, aho bavuga yuko bakoresha amazi ya Tanganyika kandi muri ayo mazi ari watembera imyanda.
Kubera atamawese ngaha ku muporaji bafise basagenda kunya mu mazi ariko kwituma mu mazi yarumva nawe nkaba ko bakoreya ngaha anyu batagenda kudaha muri ya mazi ya wa mwanda mukumva ari uri kwashusanga nawe nyine ukura udahana ukajuta kutekesha.
Umunyamabanga w'abarubyi ku kiyaga cya Tanganyika bwana Harerimana Jean Claude avuga yuko nubwo basaranganya imisoro bahabwa n'abarubyi n'inzego zitandukanye zikorera kuri icyo kiyaga, iki kibazo cyo kutagira imisarane ku kivuko cya Rusenda kizaba cyabonewe umuti mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka, ndore ko batangiye no kubaka imwe muri iyo misarane.
Hahora ari ahantu ari mu cyaro dufate mu mwonga, ubwo hagiye kuba heza ruko ikambi bahashira ikambi hano hantu ubwo ife byagiye biza bisanga abantu bariho bagitangura hariho bagitangura kuba muvuma rero ubwo kuko abavyi bashe bagwirirana ubu twaretse hatuyikora kandi yakijambere ariko ntabwira ahera ibyo dusaba narwe dusaba bene washa bakongomani dukorana batubasaba kuko iyo twaretse itegezwa tutezo kuyikora ihere ubu n'ivyo turimo
ariko ngo batanga amafaranga yabo ariko mwe mukananirwa kububakira amatware
n'ubundi amafaranga batanga ntabwo aja muri komite gusa harimo ibiro byinshi biyajyamo hariho nka migration hariho bita DGM hariho maritime hariho ANR hariho nawo bita ngo police lakis umva bose bayajyamo rero umva komite n'imbarakantironka nico gitumika ikaziganya kugira ngo uyubake toilette.
Mu gihe kandi hari abarobyi bo mu Rusenda bahora basabwa amafaranga y'imisoro angana n'ibihumbi 30 by'amakongomani mu gihe cy'amezi 3 barinubira no kutagira ahantu hahagije ho kwanika indagara
naho twanikira imboga heza ntitugira namba ubu imvura iguye uyango wanikira imboga nk'imizindi sehemu ufise imboga zawe zanikira neza zikuma ariko ngaha nta bikoresho bafise byo kuzifuka wewe wanikiye zizokubitwa ngaho o rusazi iki ruva muri wa mwanda mukuru uva hariya aho bita mu Kinyambi yo tugenda kuba atawisi hari
mu rwego rwo gufasha abarobyi ndetse n'abagore bateka za restora kwirinda indwara zishobora guturuka ku isuku ruke. Ishiramwe rya Croix Rouge rya ritanga imiti yo gushira mu mazi aba yavomwe muri ico kiyaga cya Tanganyika kuri aba bagore ndetse n'aba barobye. Ndetse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda w'umutara kivwa amajyepfo.
Vedaste Ngabo harakinuye igice cya kabiri cy'ikiganiro iwanyu mu ntara cyo tubikibandaniriza ku mwanya twahariye abanyamasengero n'abanyedini kugira ngo batubwiye ico bagona ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano no musi kibazo bagaruka ko sikindi mbega uruhara rw'amashengero atandukanye muri politiki y'igihe cy'u Burundi n'urwahe. Diane Ndonsa kiremesheje aratangura twakirira abatumire bari kumwe.
Patiri Nechiteretse Lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi turabaye bwakeye namwebwe Pasteur Seth Nkeshimana murongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi namwebwe turabaramukije twari turindiriye kandi Cher Sadiki Kajandi arongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi uno mutuza kuvugana kubijanye n'uruhara amasengero n'amadini muha ibijanye na politike y'igihugu reka dutangure tubaza mwebwe pati mbega ibijanye na politike y'igihugu mwebwe birabega
ibijanye na politike biratwega cyane gwose kuberako eklezia mu butumwa ishikiriza urukiza rw'abantu bose kandi urukiza guzuye nkuko Yesu yabitubwiye avuga ati naje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye iyo niyo nyigisho na eklezia katolika ishikiriza kugira ngo abantu baronke ugo rukiza guzuye no kuvuga urukiza rwo mu mpande zose kuko umuntu murabonagizwe n'umutima kagirwa n'umubiri hanyuma rero eklezia mu gushikiriza iryo jambo ry'Imana iraheza rero igashaka yuko rimurikira abo bajejwe gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronke umuco ukwiriye batunganirize neza abo bajejwe nicyo bituma rero politike ibyerekeye politike bituraba gose kandi ntidushobora kubica ku ruhande kuko bigize ubuzima bw'abantu kuko abo bakristo dushikira ijambo ry'Imana bari kandi muri izo nzego za politike hanyuma eklezia murabona iri kwishikira ijambo ry'Imana ikagerekeza no kugo ruhande rwa politike ikigirira heza igahanura igakebura kugira ngo abo bajejwe politike bisunge by'ukuri baronderere by'ukuri ineza y'abanyagihugu bose
ego reka duhe ijambo Pasteur Seth Nkeshimana nawe arongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero ariko rutarashobora guhurikirwamo na bose Pasteur Seth Nkeshimana mwebwe namwe mufasha gute abanyagihugu aribo bakirisu banyu kugira ngo bashobore kuba mu vya politike no mu bukirisu
ego cyane biraturaba kaba bituraba mu ntambuko zibiri ubwa mbere nuko novuga ko basa nabihebeye ibikorwa vya politike ko nivyo akora mu buzima bwa misi yose n'abanyamashengero yacu turongoye no kuvuga n'abanyamashengero biturabo ro ku rugo rwego ko inyigisho dutanga ari inyigisho zitegerezwa kubarongora mu gutunganya no gutunganiza neza igihugu na beneco
n'abacirimo ni kuvuga yuko ijambo ry'Imana mwigisha rifasha ari ryo mucisha mu kugira ngo mwigishe
yego
ariko nk'ibyo igihugu kiba gisanzwe kiriko kirigisha navyo bigenda gute
ikete Paulo yandikiye Abaroma gitera 13 uhere ku murongo wa mbere havuga ngo mwubaha abaganza ko nta kuganza kutava ku mana akongera ngo ukuriho kwazanywe n'Imana byumvikana yuko ijambo ry'Imana ari ryo rumuri rwa twese riduhamagarira kubaha abaganza yero batanze intumbero twebwe nk'abanyamadini ico duca dukora nuko muri kwa kubaha duhamagarirwamwo na rya jambo ry'Imana twigisha dutegerezwa kuba abambere kubaha
reka tugaruke gatoyi kuri Patiri Lambert citegetse neza na neza muri ibyo bijanye n'ubuzima bw'igihugu mu bya politike mubafasha gute
inyigisho ngengamibano z'eklezia turabona neza aho eklezia bwizwa gushimikira kugira ngo yunganire abajejwe kurongora abandi gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronderere by'ukuri ya neza y'umuntu wari we wese kuko nko nabivuze intumbero ni imwe ni yukurondera urukiza rw'umuntu uwo ari we wese ubwo nago rero ruboneka mu gihe umuntu aravye impande ziwe zose kugira ngo ashobore gushika kugwa urukiza rwuzuye hanyuma rero urabona yuko ikereze yigisha urukundo ikigisha amahoro ikigisha umwumvikano ikigisha ikigongwe kuburyo bwo rero intererano ekrezi itanga mu bwo buryo ari ukwibutsa inkingi z'amahoro isi ikeneye inkingi z'amahoro igihugu gikeneye inkingi z'amahoro umuntu wese akeneye izo nazo ni ukuri ubutungane urukundo n'ikigongwe
Ego pasteur isetinge shimana yaje kuvuga yuko mu Baroma yuko havugwa yuko mukwiye kugamburukira abaganza mbega mukubagamburukira harimo gufatanya nkubuye bavuze bati turiko twigisha kuri iki ubwo butumwa namwe mukabutwara gucyo mu akirisi murongoye
iyo abaganza bafashe intumbero kandi izo ntumbero zama ari nziza muri ya ntumbero yo gutunganiriza abarundi bose societe y'Burundi kwigira neza iyo rero hari ubutumwa bwa leta butanzwe nk'amatangazo twe turacishako akarorero harakunda kuza amatangazo ibikogwa imigambi ico gucandaga imigambi leta ibifitiye ikene gushikana kwanyagirwa bo hasi
amanama
ni gake batubwira amanama akunda kutubwira ibikogwa imigambi ivyo bakene gutangaza kugira ngo ushikire abanyagihugu kugwego go hasi ikindi dukorana na cane muri uko gufashanya n'ubutegetsi nuko dutumirwa mu manama kenshi mu nteguro z'ibikogwa imigambi ya leta nk'akaroro ibintu bitama CSRP
ego nko muri kino gihe hariko harigishwa bijanye kwemeza canke guhakana iyinyanyirwa y'ibyirizwa shingiro nko muri byo bikogwa nk'intererano mugire yo bari nkiyi
nibaze ku kibazo kandi n'ubu arije mu bitumbereje ko
kuri mwese
ego muri iki gihe rero turi mu bihe vyihinyanyirwa y'ibwirizwa shingiro
ego ndabanje karorero hari nkisengero iheruka kuvugwa yo mu ntara ya Rumonge ari nyikisha yatanze kubijanye ni nkinyanyirwa nyene y'ibwirizwa shingiro imengo bari gishije gutora ego cyane gutora oya ariko yarigishije nayo yarafashije leta ibikorwa yari irimo bamwe bakavuga ati iryo sengero ryo baryakoze nabi abandi bati ryo baryakoze neza kuri mwebwe muvuga kwiki
jewe ico nagomba mvuge icambere coco nuko nimba hari umurongozi w'ishengero kanaka yavyigishije uko avyumva ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko ntaheza ngo acaserukira amadini yose jewe numva iyo mumbaza muti nka wewe uvuga gute jewe novuga nti murazotora ikiri ku mutima aho none noba mpagaze hagati na hagati
mwebwe namwe mwavuze ko mwigisha hari ibyo mwaba mwemerewe n'ibyo mutemerewe mu bijanye n'intererano yanyu vya politique hari aho mugarukiriza murafise akarimbi
birumvikana yuko Ekleziya munyisho zayo buze ahivoma inyigisho ishikiriza hanyuma igikuru yo itanga umuco ikigisha igashikiriza ugo rukiza rw'Imana abantu bose hama kandi ndetse ariyo nikindi nagomba kwibutsa Ekleziya kandi munyigisho zayo iraheza igashikiriza ikigisha nibyerekeye demokrasi muri cha gitabo nababwira dufise mu bitabo bindi ni kuvuga kiraba inyigisho ngengamibano barigisha abakristo ibibwizwa kuranga demokrasi hanyuma ibyo navyo biri mu byo tuzatuributsa abakristo kugira ngo bamenye ibyo boza barafatira kugira ngo batunganye neza igihugu cabo hariho ibyo navyo bikuru ni ukubahiriza umuntu wese mu gateka kiwe hanyuma ukudakumira n'umuntu numwe mwitunganyo ry'intwaro no guteza imbere igihugu hariho ukumenya yuko twese mu gihugu dufise uburenganzira bungana tawo kwitwaza ngo ari hejuru y'abandi cyangwa kitwaza igikenye hanyuma hariho ukumenya yuko bose bafise uburenganzira bwo guharanira ubutegetsi hanyuma kandi hakaba umwidegembyo ukwiye kuri bose hanyuma ukubahiriza ibyo twese dusangiye bimwe twita itunga rusangi ibyo ni bimwe mu byo tubwirizwa gushikiriza abakristo
turabandanya ariko ikiganiro Patiri Citegetse Lambert mu bijanye n'intererano yanyu vya politique hari aho mugarukiriza murafise akarimbi
hanyuma rero warubajije uti none murafise aho mugeza turafise aho tugeza nyene kuko amategeko ya Ekleziya hari kurira dufate yuko abasaserdoti bagira politike baja mu nzego za politike ibyo ntibirekuwe amategeko ya Ekleziya arabibuza hanyuma iyo bishitse rero akagiraho Ekleziya isabwa kuja mu gweguru na ruriya za politike nukubera ibi bigize ku buryo budasanzwe
Ego.
Aho rero niho twebwe tugeza.
Ego. Mbega nyene mwari ko muravuga kubijanye n'inzego zimwe zimwe mushobora gukenerwa kujamwo muri kino gihe ariko harategurwa amatora Ekereziya Katolika ntiyagiye muri uwo mugwi ujeje gutunganya amatora. Mbega nyene mwabonye navyo bitabereye.
Oya ye nababwiye yuko kugira ngo Ekereziya ije mwizo nzego yuko iba yabisabwe icese hanyuma igaheza na igatanga inyishu mukuru w'inama y'Episcopi Katolika y'i Burundi yarandikiye seni nkuko mwabyumvise ndetse no mu makuru aramenyesha yuko ico gihe basavye bari basavye yuko hogenda abapatiri babonye cari gihe twari tukiri mu gihe c'ubushikiro abapatiri bariko biteguri bategura ba Kristo muri Noheli aho rero nta mupatiri numwe abari hafi hanyuma kubera ko iki kiringo turimwo cyo kwitegurira nyene kwemeza cyangwa guhakana ibyirizwa shingiro kizobandanya urako bazoritora mu kwezi kwa gatano hanyuma igihe twimirije tuzaba twinjiye mwikarema ibyo nibiringo byera ndabihambaye atamusaseredoti n'umushobora kubona kuko bose baba bakwiragiye mu butumwa bwabo bwa Kristo hanyuma rero ibyo nibyo byashikirijwe kugira berekane yuko byukuri ntabyo bashoboye ariko kandi ico womenye ico twubwizwa kumenyesha nkuko nabivuze nuko ukuja muri politike bapatiri mu gusabwa kuja mu izo nzego biba mu kuburyo budasanzwe kuko ntibabwirizwa kujamwo kuko ntibisanzwe biri mu mabanga yabo kuko wabyumvise nababyeyi yuko hariho itegeko gy'Ekleziya ndetse n'itegeko ry'amajana 285 mu mategeko mu gitabo cy'amategeko y'Ekleziya rirabuza yuko abapatiri baja mu nzego za politike yero birinze bishika nukubera yuko kihugu kiba cabonye yeko yuko ari ngombwa hanyuma na Ekleziya nyene gaheza ikabona yuko ari ngombwa bashobora kujamwa naye handi hoho ni irinze barinze bajayo ni kuburyo budasanzwe
ego mwese mwavuze yuko nimba nagerageje gutahura neza yuko politique mwese muyiha ikibanza ariko hari hawa mugarukiriza mbiga intambamye muhura nazo kugira ngo ntimushobore nimba hari hawa mwifuza gushika mudashaka gushika hari intambamye muba muhura nazo
nagomba mvuge yuko intambamye burya ziva ku muntu umuntu witiciwe niwe atahura ati aha hari intambamye ngomba mvuge nk'akarorero mu gihe nk'umukozi w'Imana yokumva ko ashaka kuba umunyapolitike cyangwa kubigaragaza maze aka yakwita gatima mpembero agasanga kuja kubigaragaza bihava bitosekaza cha gikorwa ciwe numva iyo ari intambamye kumbure wa muntu siniko nivuga kumbure wa muntu yobaye muri politike yogi mu kuba bya politike nawe akabikora kumugaragaro mbere washaka burya politike natwe turaturaba iyo politiki ibaye nziza tubaho neza iyo ibaye mbi tubaho nabi kaba wumva uti nari gufasha kumugaragaro ibintu kagenda neza kandi ukabufise na chake no kikubwira kiti yamara wewe wibuke ko hariho imbibi hari akarimbi washingiwe utarenga hari ha udashika iyo ni intamba mikomeye ituma udatanga intererano wipfuza ko wari gutanga kubera imipaka ushingiwe n'amabanga ujejwe
ego kumbure kubwo mwanya ngira ngo ko bigaruka ko hanyuma hamwe n'umutumire twari twiteze no musi atashoboye gushika arongo y'idini rya Islam Sadiki Kajandi nawe nyene ngira ngo azoba ahari reka tubashimire Patiri Kitegetse Lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi turakenguruke ku mitavye ikiganiro
ndabakenguruke namwe no kunyishu mwaduhashije gushikiriza abariko baratwumviriza
ego namwebwe pasteur Seth Nkeshimana murongo rwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi musanze murongoye n'isengero
Pentecote International
ego turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
ego natwe turabakengurukiye mwakoze kudutumira no hanyuma mwadutera iteka tuzobitaba
twibutsa abatwumviriza ko mwari kumwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kujanye n'uruhara amadini n'amasengero aha ubuzima bwa politike y'igihugu Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
harakoze Diane Ndonse kwico kiganiro yararemesheje natwe twashimire byimva mutima ncuti bakunze mwari ko muradukurikira haba ku mirongo ya FM mu gihugu cy'u Rwanda canke kuri Shortwave mu Burundi na Diane nahazwe kuri micro muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi twemi tuti mugire umunsi mwiza.
il faudra que ta tante que tu me sois dévouée. Tu veux te marier.